Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nchuti, muteza matuki gano vizi jugi Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinya Gwanda, turi kumwe mwiriwe gano vizi eno gene kerezo gya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa ndwi nyene muri bibiri na cumi n'indwi, mwiriwe studio ya cumi n'umunani jugi Amerika, muri kumwe na Jody Diane nahazwe ndongo ibiri gano vizi no mwanya.
Ayo makuru yavuzwe yuko tuba twari ku mutumba Kiderege muri komine ya Nyanzarake nta bakozi b'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatungo n'amatungo bagiye muri iyo komine canke muri uwo mutumba kugira ngo baje gukorera yo igikorwa oya
na muvugizi w'umugwi w'igihugu c'u Burundi ujeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo y'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné Mbonimpa yamirira kure amakuru akomeje kuvuga yerekeye imishamirano yabaye hagati y'abahungutse n'abasangwa mu ntara ya Makamba bapfa amatongo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko muri Republika ya Centrafrique hasuye kwaduka intambara kuri uno wa kabiri zahitanye abasirikare babiri bishamwe mpuzamakungu ONU baturuka mu gihugu cha Maroc. ONU yatangaje ko izo ntambara zishobora gutuma kigoro ko kugarukana amahoro muri ico gihugu gapfa ubusa. Antonio Guterres nawe umunyamabanga mukuru wa ONU yateye ivyatubwo bwicanyi bwahitanye abasirikare bari mu gikorwa co kugarukana amahoro, abasirikare bakaba baguye mu mutego mu manuko bushubuseruko bw'igisagara ca Bangassou muri izo ntureka. Ico gitero kibaye inyuma y'imisi ibiri, habaye ikindi gitero cahitanye umusirikare umwe w'uyo mugwi. Guterres yateye akamo imigwi yose igwana guhagarika kizo ntambara no gufata ingingo zikwiye kugira ngo umutekano ntusubire guhungabana. Aha tukibutsa ko muri Republika ya Centrafrica intambara zatanguye muri 2013 inyuma yaho Perezida François Bozize yari umukirisu akuriwe ku butegetsi n'abagwanyi b'abayisilamu bo mu murwi Seleka. Amashama dakirani rivyicaro vya politike muri Sudan yo manuko amenyesha ko gukumira umukuru w'abagwanyi bagwana ngaho muri ico gihugu Riek Machar mu biganiro vy'amahoro bizotuma ico gihugu kitava mu ntambara. Ni mu gihe abashikiranganje baturuka mu kare ka Afrika y'ubuseruko batangaje kuri uno wa mbere ko Machar atazotumirwa mu biganiro bikurikira bitegekanya gukomeza amasezerano y'amahoro yo muri 2015 hagati y'abagwanyi na leta ya Sudan yo manuko. Ivyo vyatangaje n'umushikiranganje jajaji migendranire igihugu ca Ethiopia. Walk Gebeyehu yavuze ko bazotumira imigwi yose y'abarwanyi harimo n'abazoserukira Riek Machar, yamara ko Machar batageza kumutumira muri ivyo biganiro. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike agamenyesha ko kudatumira uyo mukuru wabo bagwanyi ari ukwihenda. Abari muri ayo mashirahamwe bakibaza nimba ugo runani rw'abashikiranganje ataho ruhengamiye mu vyo rukora. Ibiro bijeje umutekano uruja n'uruza muri Leta Zunze za Amerika vyakomeje ingingo zijanye n'umutekano ku bibuga vy'indege vya Amerika, zivuga ko ibikoresho vyose bikoresha muyaga nkuba kiretse amatelefone ngendanwa bitegerezwa gusa kwa ukwavyo. Abakozi bo muri ico gisata bagiye gutangura gusaba ingenzi gukura imashini zabo mu masakoshi bakazishira bonyene mu masaho ajeje kuzipima. Ivyo biro vyatangaje kandi ko iyo ngingo yafashwe bivuye ko umutekano mu ndege usigaye ubangamiwe cane. Mu kwezi kwa gatanu ibiro bijeje uruja n'uruza byari byatangaje ko bigiye kugerageza izo ngingo ku bibuga by'indege bishika kuri 10. Bivuga ko ico gikorwa cagenze neza cyane kubu bitegekanya ko gukoresha iyo ngingo ku butaka bwose bwa Amerika. Ijwi Amerika muri ko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habari mu Rwanda turabaramutsa mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Mukanya turinjira mu kiganiro wanyu mu ntara nyezi nari ku imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Tanzania umujyango wa Afrika y'ubuseruko wemeje kuzorongika indorerezi zigenga Observateur Electoral Indépendant matora yimirije mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'u Rwanda na Kenya ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru
Igituma umujyango wa Afrika y'ubuseruko washemye kurongeka umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya n'ukwihweza ko ibihugu byose bigize uwo mujyango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganje y'uwo mujyango Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwariyo nama shikiranganje amenyesha ko ageze ko uwo mujyango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize ibyiza canke ibibi bikamenyekana
You must understand that one of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Ati mabwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko ariko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusangi tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twiboneye igihugu kidakwije akaranga ko kuba muri uyu mujyango nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase Erega twamye tuzeginze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu baba bavuye buraya Amerika n'ahandi henshi ariko nawe ubu turakuze kugira ngo twibeko
When will you self check yourself I think we are mature
Wasanzwe ari cegira cha kabiri cyo mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Buganda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki zitatu gushika zine z'ukwezi k'umunani hamwe no muri Kenya itariki k'umunani z'ukwezi k'umunani nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa
That team is already on the ground it's going to monitor what is going on in Rwanda
Ato mu gubantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya ibyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizoba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere ego nivyo tuzo kwigira no kuvyegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ivyabereye mu nzi wacu Umujyango wa Afrika y'ubuseruko warumaze gucungera amatora ahatari hake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015 ariko ivyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitike batandukanye mu Burundi gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru tukivuga ivyo y'amatora yo mu Rwanda twabwira ku ijwi rya Amerika rizo bashikiriza makuru ku mwanya ingene ayo matora azoba ari kwaragenda muzoberero hagufi y'utu radio twanyu mukanyi sase cadukubitira gato mu ntara ya Gitega Munara ya Gitega nkuko na inda babibabwiye vugwamwo ihagarikwa ry'ibifungurwa byahora bironswa bagenda na mugera wa sida ivyo bifungurwa bikaba byatangwa hanini n'amashirahamwe atandukanye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine ariko araca ijyanino iyo nkuru Fidel amwiriwe gutaha Gitega
Ndakumva neza Diane
Ico kibazo cifashe gute muri rusangi
Ico kibazo ngo twabwiwe n'abaserukira ishyirahamwe RPP plus rurukiyemo abagendana mu gera wa sida bavuga yuko haciye hafi imyaka ibiri zonjya zahora zibahazi zihabwa abagendana mu gera wa sida aho basanzwe bakurikiranwa batorera n'imiti y'ugupfupfaza batazironka aho rero bigatuma bamwe mu batishoboye cyane cyane abakenyezi bonsa n'abana bakiri bato basinzikara kubera yuko bamwe muri abo usanga ari bantu nikora.
Hari insiguro y'impamvu izo mfungurwa zitagishobora kuronswa abo bagwayi?
Amashyirahamwe akurikirana abo bagwayi, tuvuga nka SOA imaze igihe kinini ibikora, tuvuga NSS, tuvuga ikigo SOS, bose bavuga yuko byaturutse ku mfashanyo y'ibifungurwa bahora bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ibifungurwa PAM. Ubu rero iryo shyirahamwe rikaba ryarabihagaritse, hanyuma Leta nayo ikaba itagifite uburyo bwo kugira ngo itange ibyo bifungurwa byahora bitangwa n'ishyirahamwe PAM, ndetse n'amashyirahamwe amwe amwe aho tuvuga nk'igisata kijejwe iterambere n'icy'igihugu cy'Ububirigi DDD. Aho bose rero bavuga yuko izo mfashanyo bitoroshe kuzibona.
Iryo shami rya ONU ryita ibifungurwa ku isi PAM, hari insiguro ritanga impamvu ritagishobora gutanga ibyo bifungurwa canke icizere gitanga ko rizosubira kubironsa abo bagendana umugera wa SIDA bibicishije muri ayo mashami atandukanye?
Ego, nkuko twarondeye abavugizi abajeje kuhanahana amakuru muri iryo shyirahamwe PAM, gushika ubundi turashobora kubaronka, ariko zimwe mu nsiguro zihabwa n'abakora muri ayo mashyirahamwe afasha mu bijyanye n'abagendana umugera wa SIDA bavuga yuko ishyirahamwe PAM ryabaye rirahagarika kubera ko naryo uburyo ryaronswa n'amashyirahamwe yarifata mu mugongo cyangwa ibihugu byabifata mu mugongo bwagabanutse kubera kutumvikana intureka za politiki ziri muri kino gihugu cy'u Burundi.
Muri Leta hoho mbega gute? Hari icizere batanga?
Muri Leta tubi mu gisata kikurikirana kiri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu gikurikirana ikiza cya SIDA bavuga yuko bariko barakorana n'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge kugira ngo baronke uburyo bw'ibifungurwa boza baraha abo bantu, ariko nk'uko twabibonye mu ishyirahamwe SOA bavuga yuko ibifungurwa bazotanga mu ndwi iza bavuga ko baronse ari bike cyane, ko mu ishyirahamwe SOA bari batanze ibiharuro by'abantu 400 barenga bari hagati ya 400 na 500, ariko barungitse ibifungurwa by'abantu 12 gusa. Aho rero ishyirahamwe SOA rikavuga ati ntituzi nyine tuzoshobora kubigabura.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri ayo makuru yose uduhaye, ariko turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kutubwira ibyinshi birenge ngaho.
Murakoze Diane.
Mukanya ni ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuganuka kwa rivyo.
Kandi bihu.
Ngo ni bihu akari na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Nivyo.
Ka
sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
No musi rero nkuko twari twabemereye turabandanya inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi uku kwezi turimo. Inkuru ivuga ugushamirana kwabaye hagati y'abahungutse n'abasangwa bapfa amatongo muri komune ya Nyanzaraki intara ya Makamba. Amakuru aremeza ko inzego z'igipolisi hamwe n'izigisoda zahashitse kugira ngo zisukemwo mabisi ibitarugwa mu gihe ngo vyari vyazibiwe. None mbega uko kuri niko umunyamakuru wacu Diane Ndonse i Bujumbura yagerageje kwegera izo nzego zose kugira ngo yumve ico zivuga kuri iyo nkuru maze aduhidonito.
Nubwo inkuru ivuga ko ari amatati y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa, siko biri. Amakuru y'ukuri ijwi rya Amerika rifise na matati ari hagati y'abahungutse gusa. Imbere yo kubandanya idonido ry'inkuru, twibutse ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwanditse inkuru avuga ko intandaro ya vyose ari amatati y'amatongo ari hagati y'abahungutse n'abasangwa ku mutumba Kiderege muri zone Kazirabageni ya komine Nyanzarake. Amatati yabaye itarike 10 z'uku kwezi akanatera uruhagarara muri ako karere kugezaho abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika ku barongo intara hamwe n'igipolisi n'igisirikare baja gutabara. Aha inkuru ibandanya ivuga ko abanyagihugu bashigikiye umusangwa bagaturira ikiraro cyo kuruzi mukengerezi kigatokombera. Ivyo babikoze kugira ngo babuze umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kuja gushikiriza iryo tongo wari yararitsindiye. Ivyo umuvugizi w'uwo mugwi CNTB Dieudonné Mbonimpa abeshuza ko uyo munsi utigeze uhahonyora.
Mu mugwi igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo, ayo makuru yavuzwe yuko twa twari ku mutumba kiderege muri komine ya Nyanzarake, nta bakoze b'umugwi igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bagiye muri iyo komine canke muri uwo mutumba kugira ngo baje gukorera yo igikorwa. Oya, ntabagiye yo. Twumvise ahubwo amakuru atangwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane, ahubwo twebwe twaronse amakuru abumenyesha ko zari ngingo zafashwe na sentari idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Numva rero abantu baritiranya bakitiranya ibikorwa bya CNTB n'ibikorwa bya CSTB.
Ariko naha nyene umuvugizi wa sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo urahakana naone kutigeze uhahonyoza ukuguru kuri uyo munsi. Aha kandi umuvugizi wayo Désiré Manariyo avuga ko iryo tongo ryari mu matati nyene kuri tsindira yari yararishikirijwe haraheze igihe bavuga ko batacibuka. Hagataha tubasomere ivyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu avuga ati nibakomere ku muheto, uyundi nawe ati nibikokore gose bikure kwabambuze, uwundi nawe ati nibaza ko muri ibi bihe icihuta atari kwaka amatungo bamwe ahabwa abandi kuko nabandi babandanya guhunga. Harundi yaciye ashira ko ivideo yerekana ikiraro kiriko kirasha hirya no hino hari abasirikare n'abapolisi bariko baravuga ko atamodoka ishobora kurengana. Uyu nawe acayandika avuga ati umuti si wo gusambura igitarugwa aho no kwihenda cyane. Uwundi nawe acayandika avuga ati barakwiye guhanwa ababikoze kuko no kwisamburira ko nk'ingurube CNTB igiragenda mugabo bo baragikeneye kugira ngo batere imbere. Turangirize kuri uyu asa n'umwishura ati ego ndakumva ababikoze barenguka imbere y'intahe, ariko hagati yacu wibaza ko ababyagirizwa aribo bazoba babikoze. Reka turabe iby'ubutungane n'igipolisi bazotohoza. Ivyo ntivyo inanira uravye amadosiye y'abanyuruzwa n'abicwa bikiri mu matohoza. Aha kandi hari nabavuze ko sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CSTB yoba yarisunze amoko. Ariko amatohoza ijwi rya Amerika rifise nuko abari bafitaniye amatati bose bari basangiye ubwoko. Abo nabo n'umuryango wa Gwenda Erikane Userukigwa na Nibaruta Meridoni aburana na Masabo Ezekieli na Kabura Alexi. Muraba umwe akaba ari umukwe aburana na sebukwe. Ivyo abajeje intwaro bavuga ko badatahura icyo mivurungano yavuye ko. Aha kandi amakuru y'ukuri nuko bose bari barahunze mu mwaka w'1972. Umukwe ari nawe yahungutse ubwa mbere mu myaka yo muri 80 acayikumira ko amatongo yose harimo na sebukwe yahungutse mu mwaka w'2000. Umukuru wa zone Kazirabageni Kabura Muhamedi avuga ko umukwe ari nawe yatsinzwe yafashwe yaraye arasoroma ibigazi mu itongo rya sebukwe, ari naho ifurufumbi yahereye maze igipolisi kicagija gutabara. Ivyo ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko ico gipolisi cyahavuye kinanigwa kugezaho abasoda bo mu ikambi y'Inyanzarake baje gufasha. Ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arabihakana ko igipolisi kitabaye bunanigwe ahubwo ko igisoda chatije imodoka igipolisi.
Oya hibambe igipolisi njonani bagutabara kajya nakantu gatoya kiraro gituriwe urazi ko igipolisi cyahanganye n'imiriro myinshi muri buka 2015 ngahe Bujumbura byarasumba hajya ariko byose cara iyo miriro yose cara izimije icashise gusa abasirikare babonetse hajya ahantu nuko byarashitse igipolisi n'icaba gifite uburyo kwiyunguruza n'ingoga hafi. Hanyuma abasirikare bari hafi nibo bashobora guca bazana imodoka yabo igenda itwaye abapolisi. Hanyuma rero imodoka y'abasirikare murazi ukuntu bagenda, haba hariko n'abajyabajije umutekano abo bitabate nibo rero abantu baciye babona bari kuri iyo modoka yarizanye abapolisi bacha bibaza yuko igipolisi cyo bacha cyananiwe ku igisoda cyo caje kaza kugira.
Amakuru dukura ngaha Inyanzarake nuko uwo mukwe ari nawe nkwezi iyo mivurungano yavuye ahunga n'ubu batazi irengero giwe. abantu bane bagirizwa guturira ikiraro nabo muri ico gihe cy'amatati y'amatongo ahinyanzarake baherutse gucirirwa umunyororo wo gufungwa imyaka indwi. Aha kandi sentari dasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CSTB imenyesha ko ibice birenga 60% kwijana by'imanza ziri mu ntara zitandukanye z'igihugu kubijanye n'amatongo arizo mu ntara ya Makamba. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Amakuru havugwa mu gisata c'impunzi naho z'abarundi mu gihe hari abarundi bariko bariyandikisha ngo batahuke kugushaka kwabo mu makambi yakiriye impunzi mu gihugu ca Tanzania, mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda. Ababahungiye baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko batarota bataha mu gihe amahoro atarasubira kuyagwa mu Burundi. Reka dutege amatwi bamwe muri bo.
Ngaha mu ikambi ya Mahama ibyo ntabihari. Nabihari uravye erega ntiwumve ko karimi batubwira ngo umutekano urahari. Mbeho hera kuri kizigenza adafite umutekano adashobora kuri indege ngo aje mu bindi bihugu agiye mu gihugu hagati amabarabara aca yugara anagiye ibikorwa bishobora gukogwa. Ukumva hirya no hino abantu bayibiziga, ukumva abantu ba bariko baraburuza gufa bari mu migango itandukanye, mbese ubuho batandukanye mbonera kure wumva bavuga ko umuntu atashaje. Mbese ibyo byose ntibyatorerwa inyishu. Umuntu ntazokwigwa arabwiriza abantu ngo nimuhunguke. Muri ico gihe umuntu niwe yihera riteke kugira atahe.
Oya ntiharagera kubera ko ico twahunze ntikirapfa. Intwara zidahindutse canke ngo bisubire ko nyene zijya mbonera kure zihape.
Nta muntu yosubira mu rugo ntibikunda kwa kagitwa bitona ko umuntu yahunze arayisubiramo ntikirahera. Umuntu yosubira mu rugo ariko cahetse.
Nizo hafa bishika ubukene bugatuma utahuka.
Nzokwemera mpfe nashaka n'icyo n'inzara ntabwo nzosubirayo.
Si byoroshye kugira ngo nosubira mu gihugu cy'u Burundi. Uwo subira mu gihugu cy'u Burundi ntacyo bibaza icyo be yarahunze. Kireka gusa ahubwo icyo be yarahunze. Nawe yoba yahunze ubutamenya bwiwe atazi icyo yahunze. Nayo uzi icyo yahunze wewe arakize. Njya he nabariyo kumunsi kumunsi nta joro ryijyana nta mutaga wijyana atamuntu apfuye. Umuntu abapfuye ukagaruka ngo uratashye Burundi. Ngenda nshikire mu mahorose kandi nshikira mu kaga. Ejo harapfuye abantu, hege ejo hapfuye abantu, nabuke hapfuye abantu, ngenda njya he.
Sishobora gusubira Burundi, sishobora. Ndabona umengo umutekano wanje ntabwo worohe wokoroherezwa kubera imbonerakure kubijanye n'ijambo gukizura. Je navuye mu rugo ijambo gukizura n'ubu riracahari. Sishobora gusubira i Burundi, simbona niyo nzoje. N'ubu bavuga ngo duhunguke, bari kubahungura impunzi. Nca ndondera ikindi gihugu njamo gira nosha njabuka Kagera.
Uti rero naho ubuzima bwogorana gute, naho ubura ibyifungura nturo tusubira Burundi?
Oya sishobora gusubira i Burundi kubera mbonera kure. Numva imbonera kure ni kintu giteye ubwo bacane.
Iwanje ndabona ko ataragira kuko abashaka gutahuka nibaza yuko boba bahunze badahunze ngo nk'abahunze bazi ico bahunze. Nibaza ko ataragira kuko twahunze mu Burundi n'ubukira cariho. Bumva rero nibaza yuko abarimo barashaka gutahuka. Sinzi kibatuma bashaka gutahuka muri iyi minsi, ariko je ndabona yuko kubwiwana ndabona ko hataragera ko batahuka. Twahunze bivuye ku makimirano yabaye umukuru w'igihugu yihaye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ku nguvu, kandi n'ubu baracakiriko ntarakirekura. Nico gituma n'ubu turi ngaha. Nibaza yuko ataragira ko dutahuka kuko icatume duhunga kitaravu.
Abo izo zari impunzi rero ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri mikuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana, vyifashe gute ngaho namwe makambi atandukanye? Mushobora kutwandikira kuri radio yacu harubaze@gmail.com. tukivuga iby'impunzi z'abarundi radio juge America yaramenye makuru ko ari impunzi z'abarundi zaba mu ikambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda ziri mu minwe z'inzego z'umutekano muri ico gihugu ivyinshi ku ino nkuru turayibaza mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu gihugu cy'u Rwanda
ayo makuru yishimutwa ry'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mahama ijwi rya America yakesha abavandimwe babuza babo baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi inzego z'igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda zinjiye mu nkambi ya Mahama zitwaramo abarundi bagera kuri 20 baravuga ko abasirikare n'abapolisi bari bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abari bambaye imyenda ya gisivile maze binjira mu mazu barasaka ibintu byose kugera no mu buriri baterera hejuru abaduhaye amakuru bavuga ko abashinzwe umutekano mu masaha ya 9 bakusanyirije babuze mu kibuga cy'inkambi hakinirwa umupira babambika amapingu babatwara mu modoka Toyota pickup umwari Grace ndayiragije umubyeyi we witwa Jacqueline Hakizimana nawe bamutwaye muri abo avuga ko abapolisi bamusakaga bamukekaho gucumbikira imbonera kurezo mu Burundi kandi bamukekaho ibirwanisho yaduhamirije ko amaze kumenya ko hari bamwe mu bashimuswe bamaze kurekurwa ariko ko batazaho nyina herereye
Mwanji wangu tukanya na nandi wano, ahabu kwa neka kumbiri chini kitangazi. Nukezu wala wano watatubaji ya wajani, wale tuji. Nuhu maza kumbwa kwa wala wano wale kwe njenda kumashaka. Ndawazu mga unga na mgati, anu tukaji ya nandi mgandi na honji. Nuhu vanda mga, nuhu nese, mama wangu, wawati hige mga wana mgati na mgotuwa ikumye chiza haanari na unikeze mwona.
Umwari ndayiragije yabwijwe rya Amerika ko kuva bagera mu nkambi ya Mahama batigeze bagira umutekano.
Imyaka ibiri tumaze muri runo Rwanda. Ntabwo twigeze turuturamo amahoro kuko hakomeje kugenderaho n'abasirikare n'abapolisi twamaga dufungwa buri gihe ikindi gihe nagiye I Kigali gusura muri famiye ngarutse hano aha baramfunga ngo bahawe amakuru ngo n'abaturanyi ngo yuko ngo ndimbonera kure ngo mve I Burundi kandi ubwo ngubwo n'urugo nari mvuyemo rwa guhereza uhamya ko ariho nari
ufungwa na bande
Mu gushaka kumenya niba ko kwizi impunzi z'abarundi zarashimuswe twabajije ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemeje amakuru maze bwirinda kugira byinshi burenzaho ku murongo wa telefone navuganye na Bwana Eloge Mugemangabo umuyobozi w'inkambi ya Mahama
Bo nibaza ko ayo makuru muyarondera mu baza police kuko nibo bajejwe umutekano w'igihugu nibo bashobora kugira amakuru batanze
Murabizi ko babatwaye abo bantu
Bo kumenya turabizi none bo batwara ntitubimenye
ntabwo bigeze bababwira impamvu babatwaye
oya ibyo byose bikeneye bibaze polisi nibaza ko no kurondera inimero za polisi akaba ari bubatse
inzego z'ubutegetsi twashatse kumenya icyo zibivugaho ntibyakunda kuva mu masaha yo mu gitondo twahereye kuri Bwana Jean Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi ntiyitaba telefone ministre Seraphine Mukantabana nawe ntiyitabye telefone mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje tugeze mu gipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi ko cyatwaye izi mpunzi ACP Theos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yadusabye gushaka ministeri yita ku bibazo by'impunzi ikaba ari ibivugaho twizeza ariko ko nitagira ikivuga aza kugira icyo dutangariza hari ku murongo wa telefone
wabajije abayobozi ba mitimari ko nta gikorwa kiri gikorwa kita nyaya itabizi sibyo cyangwa kumuvugize muri mitimari ni atagica kubwira uze kongera imbazo
tuvugishije madame Nicole Mutimucyayi ushinzwe itumanaho muri ministeri yita ku bibazo by'impunzi yaduhakaniye ko batabivugaho abirekera mu nshingano z'igipolisi dusubiye kuri ACP Theos Badege mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye umuvugizi w'igipolisi ntiyanasubije ubutumwa twamwoherereje buvuga ko Midimari yanze kutuvugisha ngo agire icyo atangaza nk'uko yari yabidusezeranije madame w'Imana utabariza mukuru we yabwijwe irya Amerika ko yabonanye na ACP Theos Badege amugezaho ikirego ku muntu we yabuze
twarabonanye rwose turisharana umwanya mu nimubwira ikibazo uko giteye nawe agerageza guhamagarana n'abandi bo mu nzego jyewe ntashoboye kumenya yarangije ambwira ati mama tigenda taha mu rugo wegera abana umuntu abo mpamagaye bambwiye ngo baramufite namubajije ngo nibande ntiyashoboye kumbwira ngo nibande namubajije tese ko ari umubyeyi wakuwe mu bana mwebwe muratekereza ko abana babayeho bate
nizeze ko igihe inzego zizashaka kugira icyo zivuga kuri iki kibazo tuzaziha umwanya Umudamu mutashatse kumvikana mu itangazamakuru na w'umugabo uri mu batazwa aho baherereye yatangarije mugenzi wanjye w'ijwi rya Amerika wari Mahama ko abari gufatwa bafite aho bahuriye n'igisirikare mu Burundi kuko umugabo we nawe yabayeho umusirikare hari n'amakuru avuga ko abafashwe baba bakoranira bya hafi n'ubutegetsi bwa Bujumbura aho bakomeza bavuga ko guhera saa 9 z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishize inkambi yose inzego z'umutekano zari zayigose nta n'umwe wari wemerewe gusohoka kandi ko bafataga wese yari ku rutonde rwakozwe kugeza ubu Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 180 akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Eric bagira ubusa kawe no kuri duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze ncuti bakunzemo muri ko muratwumviriza akoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane na Hazwe nije ndabategura nkahongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ejo rero tuzaba turi kumwe nkaho twatanguriye bimwe mu byo ndabafitiye ni kubahuza n'abanyu no kubatahiriza abanyu bari mu makambi atandukanye ahungiye mu impunzi z'abarundi cyo kimwe no mu ntara hagati mugira umunsi mwiza rero.